Eri Necmi de Amerik. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Baramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 28 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2019 kuri mikoro muri kumwe n'Ange Fidèle Niyongabo. Urunani rutavuganwe na Leta y'u Burundi SENARED rwiyemeje kuja mu matora yo mu mwaka uza mu Burundi.
Twasubiye kwemeza yuko twiteguriye kuja mu matora yo 2020 kandi yuko ayo matora tuzojamo nk'urunani, tusaba yuko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose.
Uyo ni Onesime Nduwimana, umuvugizi w'urunani rw'abatavuganwe na Leta y'u Burundi SENARED, bapfunzwe kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu ibohero rikuru rya Bubanza. Tubafitiye n'amakuru makuru y'inkino yo mu mpera z'indwi turangije mu Rwanda no mu Burundi. Nyamara imbere y'uko dushika kuri aya makuru, tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze. Fidèle, turahera mu yavugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu makungu. Ibihugu byo ku isi bicuditse na Leta Zunze za Amerika bivuga kwicwa ry'uwahoze ari indongozi y'umuhari wa Leta ya Kisilamu Abu Bakr al-Baghdadi ari igikorwa gikomeye cyane cyakozwe na Amerika, ariko bagabisha ko uwo muhari ukiri intambamyi. Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yavuze ko urunani mpuzamakungu rwo kurwanya iterabwoba ku isi rukwiye ahubwo kubandanya urugamba. Abandi bategetsi bakeje Perezida Donald Trump kuri icyo gikorwa n'igihugu cy'Ubwongereza, Turukiya, umushikiranganji wa mbere wa Israeli, ariko bose bavuga ko bakwiriye guhemuka basanganguye ibisigarira byose by'uwo muhari aho biri ku isi. Ku ruhande rundi, Irani yo ivuga ko iyicwa rya Baghdadi atari ikintu gikomeye, ko Amerika ariyo yishe icyo yishiriyeho, yongera Irana gifasha. Muri Amerika kandi buramatari wa Leta ya California yatangaje ko leta yiwe ishizwe mu bihe bidasanzwe kubw'imiriro yo mu mashamba hamwe n'amamiliyoni y'abanyagihugu batagira umuyaga nkuba. Abanyagihugu 200,000 bahisemwo guta ingo zabo mu buraruko bw'igisagara cya San Francisco. Abategetsi bashikirije jo ku munsi w'Imana ko ibice 10% by'uwo muriro bimaze kuzimwa. Mu mwaka uheze imiriro nk'iyo yishe abantu 85, ibisigara bitari bike birasha muri iyo leta nyene ya California. Muri Afrika, perezida wa Mozambique Filipe Nyusi niwe yatsindiye amatora yo mu kwezi guheze yo muri uku kwezi. Ibyo byatangajwe na komisiyo y'amatora ejo ku munsi w'Imana. Naha batavuga rumwe, hari abavuga ko yabayemwo ubusuma kandi biyongera. Nyusi wo mugambwe Frelimo uri ku butegetsi yatahukanye amajwi 73% imbere ya Osufo Momade yaronse amajwi 22% w'umugambwe Renamo wahoze ari umuhari witwaje ibirwanisho urwanya leta. Indorerezi zarungitswe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC baremeje ibyavuye muri ayo matora, bavuga ko yabaye mu mahoro no mu mwidegembyo. Perezida wa Bolivia Evo Morales yashikirije jo ku munsi w'Imana ko aho batavuga rumwe muri politike bariko barategura kudeta yo kumukura ku butegetsi muri iyi ndwi dutanguye. Morales avuga ivyo mu gihe imyiyerekano yiyamiriza itorwa ryiwe ikibandanye. Bugize kabiri mu minsi 5 agabisha ko agira akurwe ku butegetsi. Komisiyo y'amatora mu ntango z'indwi yatangaje ko ariwe yatsinze uwo batavuga rumwe Carlos Mesa mu matora yabaye ku munsi w'Imana w'indwi irangiye. Ibwirizwa shingiro rya Bolivia ritegeka komanda za perezida zidakwiye kurenga zibiri zikurikirana, ariko Morales atsinze ndiye mandigira kane. Niwe mukuru w'igihugu amaze igihe kirekire ku butegetsi mu karere ka Amerika y'Epfo, akazobandanya gutwara gushika mu 2025. Indege itagira umudereva mu bwoko bwa drone yari henze yica abanyagihugu babiri muri Somalia ni mu gitero cyarondera umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ibyo byashikirijwe n'abarokotse babibwijwe rya Amerika ku munsi wa gatandatu. Icyo gitero cyo ku munsi wa gatanu cyabereye mu mihana yahitwa Ameira mu misozi yo mu karere ka Golis mu buraruko bushira ubuseruko bw'intara ya Bari nkuko byashikirijwe n'inararibonye zo muri ako karere zavyiboneye. Uburongozi bw'inteko za Amerika muri Afrika bwo bwashikirije ku munsi wa gatanu kw'ico gitero cyahitanye abakora iterabwoba batatu ko ata musivile yakomeretse canke ngo yicwe. Hari amasanganya y'ibitero bitari bike igisirikare ca Amerika cakoze yahitanye abasivile batari bake, ariko yama yavyemeye inyuma y'amatohoza. Umukuru w'intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro by'amahoro muri Afghanistan yarabonanye n'abategetsi b'ico gihugu ku murwa mukuru Kabul ejo ku munsi w'Imana. Ni urugendo rwa mbere Zalmay Khalilzade agize muri ico gihugu kuva aho Perezida Donald Trump ahagarikiye ibiganiro n'abatalibani bigamije kurangiza intambara mu gihugu cya Afghanistan. Urwo rugendo rwahuriranye n'umunsi umurwi wigenga ujejwe gutunganya amatora muri ico gihugu utangaje ku itariki ya 14 y'ukwezi kuza ari uwo munsi ibiharuro vy'ibanze mu matora ahitiye bizoshigwa ahagaragara. Ibyo biganiro ni biganiro yagiranye n'abategetsi ba Afghanistan ariko ntivyashizwe ahagaragara.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Numwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Kuva ku munsi wa gatanu gushika ejo ku munsi w'Imana, abagize ibiro bikuru vy'urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi bari bakoraniye i Kampala muri Uganda. Umuvugizi w'ugo runani yabwiye Ijwi rya Amerika ko bariko barabira hamwe kugene bazokwitaba amatora y'imirije. Avuga ko bazotanga n'umukandida wabo vuba. Umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Iyo nama y'ibiro nyobozi vy'urunani Senared rurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi yabereye i Kampala mu Buganda kuva ku munsi wa gatanu itariki 25 gushika kuri uyu wa mungu itariki 27 yakoranije abavuye mu Bubiligi, abavuye mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'abavuye mu Burundi. Onezime Nduwimana, umuvugizi w'ugo runani Senared, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko intumbero nyamukuru kwari kuraba ingene bo kwisuga bakitaba amatora yimirije mu gihugu bahunze bavamwo, yamara kugira ngo bagitabe hari byo basaba ko byo kugwa mu nzira.
Twasubiye kwemeza yuko twiteguriye kandi dufise ishaka byo kuja mu matora y'umwaka 2020. Twaniyemeje kandi yuko ayo matora tuzojamo mu runani. Turafise ibyo dusaba, na cyane cyane dusaba yuko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu babugira kumwe atawucinije uwundi. Tugasaba ko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose. Tugasaba kandi cyane cyane ko abantu b'abanyepolitike bose bagira uburenganzira bwo kugira nk'umugambwe cyangwa abandi, aha tuvuga nk'abahoza umugambwe CNDD-FDD, basa n'abo ubutegetsi budashaka kubona ibyo dufatira, kuko mu gihe bavuga ngo barakeneye ko tuja guheraheza ibiganiro twe twagize na Nairobi ko twabarungikira abagenda, ariko dushyizemwo abahoza umugambwe CNDD-FDD baca bashacoba.
Abo batavuga rumwe na leta biyemeje ko bazotanga umukandida umwe abasa rukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Baciye bagena Anise Niyonkuru yahora ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ugo runani kugira ngo aje gushigikira no kunagura abaserukira ugo runani mu gihugu cy'u Burundi. Mu minsi yaheze haravuzwe ko uwo Anise Niyonkuru canke utwara ugo runani Jean Minani ko ari umwe muri bo azoserukira abandi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Nabajije umuvugizi wa Sanared ko kurungeka Anise Niyonkuru mu Burundi atobara amageri yo kumugena nk'umukandida wabo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Abo tuzobambukira hanyuma ruzokwitoreza kibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa abazo kwitoza mu banza bitandukanye, abo bamaze bamenya hanyuma mu minsi iza. Mushinga ntaya ni Seti Niyonkuru ngira ngo ntawo mwitiranya arafise ibindi ahamagariwe na cane cane gusanga abandi bari mu Rundi senarede bari mu Burundi basanzwe bakorera mu Burundi kugira ngo ugorona ni rubandanye rutera rutsimbatara mu bihugu cy'u Burundi kandi turamushimiye kubera kuko yagize izo nguvu kumva ko yogenda mu bihugu cy'u ibihe mubona bikigoye adufatira ko nk'abo bamenyesha amakuru bagipfungwa abanyepolitiki baturubikwa n'ibindi ariko ntaho bihuriye n'ibyo by'abakandida.
Kugira bazokwitabe ayo matora nuko bazoba batahutse mu ntango z'uko kwezi barungitse integuza mu gihugu anise niyo nkuru nyene kugira ngo aje kuraba ingene ibintu byifashe n'ingene bagenzi we botahuka we nuwo bari bajanye baranabonanye n'umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ubikorwa by'imigambwe itandukanye. Ijwi ry'Amerika ryaboneyeho akagiye ko kubabaza aho bose bazotahukira.
Kubisanzwe twebwe ntitwifuza gutaha isorosoro. Ibintu nibije mu buryo umutekano kuri bose uboneke baze twumvikane mu gutaha yabibikunda twofasha indege imwe tugashikira rimwe koko nk'abantu bafise umugambi n'ico bafunditse kugira ngo ibintu bigihinduke mu gihugu cy'u Burundi. Rero umwanya ari wo wose hagize igihindu tuzoca tumanukira rimwe twese.
Abo banyepolitike hari ibimenyetso babona ko bidahumuriza mu gihe atana amezi umunani asigaye ngo amenyesha makuru bane n'umushoferi b'ikinyamakuru cigenga iwacu basaba ko bafungurwa atagisabwe.
Twarashoboye kandi kwiyamiriza iminsi mu gasho bazira ubusa bidutera amakenga ko turabona kumenga nta shaka ryo kugurura igihugu kiwe nyabagendwa amatora agende neza bafise uravyo ko bitwara. Turasaba ko ababishoboye abamenyesha makuru abanshuti z'u Burundi ubu akarere abarundi ubwabo bogerageza kugondoza bajya bari ku butegetsi bakemera ko bahiganwa n'abandi atawajya wahura atawurenganyije uwundi.
Ranira ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha yamara bobo bararahira bakarengwa ko batazokwitaba ayo matora bagiriza mbere abasigaye mu Runani Sanared ko bashaka guhemuka kandi ko bashaka ibibanza muri leta izova mu matora y'imirije. Runani Sanarede ngo gwemeza ko ivyo bitabaca intege. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Banywanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bapfunzwe kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu iboherero ry'ikuru rya bubanza. Abanyagihugu n'abanonosoye umwuga wo kumenyesha makuru bamenyesha ko abo bamenyesha makuru atakindi bazira atari umwuga wabo, basaba ko barekugwa bagasubira mu kazi kabo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi baryo mu Burundi dushikizwa na Desire Yatungimana ari mu Rwanda.
Kuva kuri uno wa gatandatu abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari kumwe n'umushoferi wabo bafunguye mu iboherero rikuru rya bubanza aho bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Ifungwa ry'abo bamenyesha makuru rirategwa ibyatsi n'abarundi aho bamenyesha ko ibiriko birabashikira ari akarenganyo mu gihe bafashwe bari ku mirimo yabo.
Kuba rero bari bagiye kurondera amakuru ku bitero byariko birabera i bubanza hama bagabafata bagashaka babajana mu gasho byerekana ko bari babagwaye bari basanzwe babafitiye akantu nk'ishari havuga toke bari aye bagiye gutohoza ibiriko birabera i bubanza ubuhoho biraza kumera nabi kurusha shaka byiza ariko tubikize.
N'ingingo y'agahotoro atategeko na rimwe gisunze kubera abo banyamakuru bari mu kazi kabo nta cyaha kibagira akaba ari aho nyanzuro y'amategeko ngenderwa ko yababwizwa shingiro amategeko mpanavyaha amategeko agenga abamenyeshamakuru aya mategeko yose nta tegeko ubona ryisunzwe kugira ngo abamenyeshamakuru bafatwe
ibyo si agaseseshwa rumuri turazi yuko ubutungane bw'Iburundi novuga yuko butakibaho mu gihe ubutungane butagikora icyanditswe kuri ubutungane bw'Iburundi novuga yuko ntibukibaho kuja kurondera inkuru nyibaza yuko atahana hamwe byanditse mu butungane bw'igihugu yuko ari icyaha
inararibonye mu mwuga kumenyesha makuru mu Burundi Judith Basutama amenyesha ko abamenyesha makuru bafunzwe bariko barazira ubusa ngo iyo bataje kurondera ayo makuru niho bari kuba bakoze ikosa
mumenyesha makuru rera giye habereye inkuru nta gitangaza kirimo niko kazajejwe ikindi naco amategeko arabibarekurira itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu duce twayo ka 45 na 46 riratomora neza ko bamenyesha makuru bari kuriwe kuja kurondera inkuru hariho hose mu gihugu iryo tegeko ryo mbere rivuga ko umumenyesha makuru ategerezwa gukingirwa n'ibikoresho byiwe kumva rero ngo bifatanije n'abahungabanye umutekano n'ibisiga ubwenge
abanonosoye ibijanye n'amategeko bamenyesha ko ingeso yo gufunga abantu ataco bazira yagiye gukomera kuva mu 2015 aho abantu bafungwa cyangwa bagahagarikwa ataco bazira n'ababahagaritse ntibagira icyo binona umushingwamanza Iver Unyagu agasaba abacamanza gukora umuga wabo atabo bahengamiye bakareka gufungira abantu busa
niki kintu cyo kudahana abashikira zamanza bakimenyera ko gufunga umuntu gucyo naha tabyemezo bikwiye wowe ufise naho utaba wakoze dosiye neza kimwe n'abapolisi nyine naho baba bakoze amatohoza babona bo nyine ko atakiri mu gasanga mugabo barakomeje ibyo bintu barabikoze rimwe barabikoze kabiri barabikoze gatatu ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane cyo kudahana kubera ko nta ugaruka ngo babaza ati kubera iki bimwabikoze kubera ko uravye nko mu ngingo ya 23 yibwizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi byo kuva mu 2018 mu gaca kayo ka kabiri ingingo iravuga neza ko leta ifise itegeko obligation yo gushumbusha uwo muntu wese ashobora kuba yarenganijwe n'inzego z'igihugu canke n'abakozi bakorera igihugu buhamwe leta canke n'abandi bantu bose bokora kugira ngo abantu bagiye barakora amakosa bigaragara arabakorera leta canke ari leta ubwayo bahanwe bakurikiranwe ku makosa baba bakoze ibintu byo gabanuka
mu runani rwo bamenyesha makuru mu Burundi UBG numubabaro ntangere kubona kugeza uno munsi abamenyesha makuru bagifungwa bazira umwuga wabo Alexandre Niyunge ko arongoye ugo runani asaba ubutungane kwiyambika agashambara bakarekura abamenyesha makuru bafunzwe cyo kimwe n'umushoferi wabo
twagira dutera kamo abacamanza nimba hakiriho koko abantu bazi cyari cy'ubutungane ko abamenyesha makuru bori kugwa ubutungane ugahiza bukabarekura ukiha agashambara ukifata mu jisho bukarekura abamenyesha makuru koko naco bariko barazira n'ugupfa kuruta kuko turazi neza yuko ubutungane atabo kiriho muri ico gihugu cacu turasavye abantu kugira ngo bavire hasi rimwe abamenyesha makuru twese tuvire hasi rimwe twiyamirize iryo nyangwa ry'uburenganzira bw'umenyesha makuru iryo nyangwa ry'uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushirizwa makuru kumwe twabikora igihe caruva kuki kumwe twabikora igihe cakavumbagwe kanabandi bagiye baratabwa mu buroko nagira ngo amenyesha makuru twese dufatane munda twiyamirize iryo totezwa ryabo bagenzi bacu twiyamirize iryo honyangwa gateka kumenyesha makuru eka mbere ihonyangwa yagateka kazi na muntu
Alexandre Niyunge ko asaba amenyesha makuru aho bari hose ku isi guhaguruka bakiyamiriza ku karenganyo kugira abafunzwe barekugwe arashima igikorwa cy'abamenyesha makuru bakiri ku kivi mu Burundi akabasaba kudacika intege kuko baba bakamiye mucoze abashaka kurandurana n'imizi umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi tubibutse ko uko gufunga abamenyesha makuru bije byiyongera ku yugagwa ry'amaradiyo mpuzamakungu BBC n'ijwi rya Amerika abahinga mu mwuga wo kumenyesha makuru bakabona ku bwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi bugenda burahungabana uko bwije uko bukeye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho
mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mwananya kumviriza radio izwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ku makuru y'inkino yo mu mpera zindwi mu Rwanda no mu Burundi, dutangurira mu Rwanda aho dutega amatwi umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda, aho ashimikira kuri shampiyona yo ku rwego rwa divizio ya mbere y'umupira w'amaguru mu Rwanda ku munsi wayo wa gatanu.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa gatanu. Ku wa gatanu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, ikipe ya Police FC yatsinze Heroes FC ibitego 2-0. Espoir FC yatsinze Musanze FC ibitego 2-1 kuri stade Huye Butare. Kuri stade de la Mitié ku Mumena, Kiyovu Sport yatsinze Gicumbi FC igitego 1-0. Iki gitego cyabonetse mu minota ya nyuma y'umukino gitsinzwe na Hamidou Ndayisaba. Umutoza wa Kiyovu Sport Dieudonné Mugunga yatangaje ibanga arimo gukoresha muri iki gihe agashobora gutsinda ibitego ku musozo.
Ubonye igitego inyuma bivuga ko ufite physique nyinshi kubera ko gutsinda inyuma cyane usanga abantu bamaze kunanirwa, ariko ugatsinda igitego muri iyo minute ni kuvuga ko ufite physique. Ikibazo ubu ni tactique gusa, ariko physique vraiment abana bari sawa kabisa.
Ku ruhande rwa Gicumbi FC, umutoza Ismail Nduwantare avuga ko ikipe ye yari yagerageje ariko bikanga.
Nta kwitwara neza twatsinzwe, nta kipe yitwara neza yatsinzwe. Twagerageje ariko uwitwaye neza ni Kiyovu abonye intsinzi, ariko match yari nziza. Nkuko mwabibonye twari twahinduye strategy, twakoresheje abataka babiri. Ikintu twabuze ni resistance yo gushika ku munota wa nyuma.
Uyu mutoza uri mu mazi abira kuko ashobora kwirukanwa igihe icyo ari cyo cyose, nawe ubwe yemerera ko ari ikibazo kuba amaze imikino itanu yose ya shampiyona nta nota na rimwe arabona.
Ni ikibazo kuba imikino itanu nta nota na rimwe dufite muri ekipe 16 zikina shampiyona yo mu cyicaro cya mbere cya hano mu Rwanda, tukaba nta nota na rimwe turabona kandi dukina gutya ni ikibazo.
Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine. Ikipe ya AS Kigali yatsinze Marine FC igitego 1-0 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuri stade y'Inyamata, Etincelles FC yatsinze Bugesera FC ibitego 2-0. Kuri stade Huye i Butare, ikipe ya Gasogi United yari itarinjizwa igitego na kimwe kugeza ku munsi wa kane wa shampiyona, yahakubitiwe 2-1 na Mukura Victory Sport. Umuyobozi wa Gasogi United Charles Kakoza avuga ko gutsindwa byatewe
byiza ahubwo kuri match ikurikiyeho. Amakosa abahungu banje abahaye Mukura intsinzi, ariko ntekereza yuko Mukura nayo ho yicaye ntabwo yavuga ko hari ikintu yigeze ivuga ngo ibonye intsinzi kuko irushije ikipe, kuko ntekereza ko Gasogi ari hejuru ya Mukura ku buryo bushoboka.
Mundi mukino wabaye ejo bundi kwa gatandatu, ikipe ya Sunrise yatsinze Rayon Sport ibitego 2-1 kuri stade Golgota i Nyagatare. Ejo ku cyumweru habaye umukino umwe rukumbi ubera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Muri uyu mukino ikipe ya APR FC yatsinze AS Muhanga ibitego 2-0. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatanu wa shampiyona, ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 13. Ku mwanya wa kabiri haraza Mukura Victory Sport n'amanota 11. Police FC ikaza ari ya gatatu nayo ifite amanota 11. Ku mwanya wa kane turahasanga Rayon Sport n'amanota 10. Etincelles FC ikaba ya gatanu nayo ikagira amanota 10. Ikipe ya Kiyovu Sport ni ya gatandatu nayo ifite amanota 10. Sunrise iri ku mwanya wa karindwi n'amanota 7. Ikipe ya munani ni Gasogi United ifite amanota 6. AS Kigali nayo ifite amanota 6 ikaza ku mwanya wa 9. Ikipe ya 10 ni AS Muhanga ifite amanota 5. Amakipe ari ku myanya kuva kwa 11 kugeza kwa 14 yose uko ari 4 afite amanota 4. Ayo ni Marine FC ya 11, Bugesera iza ku mwanya wa 12, Espoir ya 13 na Heroes FC iri ku mwanya wa 14. Ikipe ya 15 ni Musanze FC ifite amanota 3. Ya 16 ari nayo ya nyuma ni Gicumbi FC ifite 0 n'umwenda bitego 7. Iyi shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda izakomeza ejo kwa kabiri ndetse n'ejo bundi kwa gatatu. Imikino izaba igeze ku munsi wayo wa gatandatu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuzo mu Burundi naho twumvirize umumenyesha makuru Desire Hatungimana atubwire ku mugwi wa Rukinzo mu bagabo waraye utwaye igikombe cyo gusoza ihiganwa rya volleyball mu Burundi mu bigeme naho gitwagwa n'umugwi wa Muzinga mu mupira w'amaguru naho mu ihiganwa ry'u Burundi umurwi wa Flambeau du Centre inyuma yo kutsinze Lydia Ludic ari wo uri mu kibanza ca mbere by'imfata kibanza dutega amatwi Desire Hatungimana
Indwi igira 12 mu higanwa y'umupira w'amaguru mu Burundi yasozerewe n'urukino hagati ya Message Ngozi na Bujumbura City ayo migwi yavanye inganije ubusa ku bundi ugo rukino rwaciye rutuma Message Ngozi itakaza ikibanza cya mbere kuko Flambeau du Centre yatsinze Lydia Ludic Sport for Africa ibitsindo biri ku busa ikibona kujya mu kibanza cya mbere by'imfata kibanza mu zindi nkino zabaye Umamuru yirahiye Vitaro mu kwitsinda ibitsindo 5-2 Kanza United itsinda Aigle Noir mu bihe bibi cyane ibitsindo 2-1 Interstar yatsinze Lelier ibitsindo 3-3 Musonga tinganya na Burundi Sport Dynamique ubusa ku bundi Olympic Star yanganije na Atletico Academy ibitsindo 3-3 nayo Ngozi City yatsinzwe na Rukinzo igitsindo 1 ku busa bituma uwo mugwi wo mu gisagara cya Ngozi uguma mu kibanza cya nyuma inondwi rero umugwi wa Vitaro ukaba ari wo watsinzwe ibitsindo byinshi Kanyenkore Jean Gilbert batazira yawunde amenyereza uwo mugwi akamenyesha ko ari ubwa mbere ibyo bintu bimushikira mu myaka 20 irenga amenyereza Vitaro
ubwa mbere mu isura ya Vitaro ikipe dutsinda 5-2 muri championnat tegezwa kuba ari ikintu tugomba gutekereza neza tugaheza faze ya red card abafaze turiye nitangura kugira ngo dukosore ibintu byinshi biboneka twabuze ikintu cyitwa esprit nako ntabwo ushaka kwemera gusimbutsira bitanu bikurikiranya gutyo uraba icyo kintu kino kirabuze cyane donc jesi na tribuwa icyo bintu kuri fatigue no amari fatigue yatumye dutsinda ibitero bimwe icyo nari maze kuvuga ikintu cyitwa esprit ntirajya muri aba bana neza ngo bumve ko umurwi ukina ari icyurondera baracyakina umupira wowe
Muri mumamuru mugwi umaze imyaka 2 gusa mu cicaro cya mbere kakaba karakamwe ntangere nkuko Patrick Nshimirimana umenyereza bivuga
Numunezero cyane kuko yari match itoroshe twatangwe gutsinda imitsindo 2 turabigombora na turabonga turatsinda imitsindo 5 numunezero ufise nashimiye cyane abakinyi bitanze bagaragaje kuvyo nabwiye muri festival baraza barakora turahindura urukino Imana iraduhaye insinzi Amavubi buhinga nitavaye mu mutwe la psychologie irakonda cyane ko bakinyi dufite ngaha mu Burundi ko bakinyi dufite ngaha mu Burundi bose baravye bose barangana ni presque bamwe ni ingene uba wabatravaye mu mutwe ingene uri kurabakora bituma bagira ibitangaza kuvuga n'abakinyi batazwi ariko je ndafitiye confiance kuko n'abakinyi bashobora kuba bashobora kwerekana ibintu bitangaza nuko murabibona kuva kuri Aigle Noir kuva twitangura championnat n'abana bato mugabo iyo babwiye gukora ikintu baracyumva akagikora atavyo kuyumvira ejo iki cyangwa amafaranga cyane
muri volleyball naho higanwa mu mwaka 2018 ushira mu mwaka 2019 kuno w'Imana niho byasozegwa mu rukino rwa nyuma mu bagabo Rukinzo umugwi w'igipolisi ukabatsinza Mikade Sportif de Bujumbura amaseta 3 ku busa mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma Rukinzo yari yatsinze Bujumbura Wezi Wandani amaseta 3 ku busa nyene nayo wa Mikare yari yatsinze Bisoro ku maseti 3-1 mu bigeme igikombe cyatwawe n'umugwi w'igisirikare Muzinga utsinze New Colombe amaseta 3 ku busa mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma Muzinga yari yatsinze Rezase amaseti 3 ku busa nayo New Colombe yari yakuye muri izo nkino Gender Light Club ku maseti 3-1 mwamenya ko izo nkino zo gusozera ihiganwa zari zafashwe mu mugongo n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi Mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.